Amashira hamwe hani agateka kazi na muntu mu Burundi nka Prodash, Rigiteka, Fokode na yandi avuga ko abantu bamaze kwicwa kuva ku itariki ya 26 kwezi kwa kane gushika ubu barenga 250. Ayo mashira hamwe yemeza kandi ko abicwa kenshi ari mu migambwe itavuga rumwe na leta canka mu mashira hamwe yigenga yiyamirije ikiringo cha 3 cha president Nkurunziza, ariko amashira hamwe amenyesha ko hari n'abanywanyi bo mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bishwe hamwe n'abajejwe umutekano harimwo Somambike w'umukuru w'igihugu muri bo General Adolphe Nshimirimana yishwe arashwe ku itariki ya 2 ukwezi k'8. Igisata cyawo nikijeje wateka kazi na muntu naco cemeza ko abantu 198 ari bo bishwe, abagera ku 90 nabo basinzikarizwa ubuzima torture mu gifaransa. Ku mugwa mukuru Bujumbura hari amatariki ntibagiranwa hishwe abantu benshi cyarimwe. Ku itariki ya 26 kwezi kwa kane umunsi wa mbere w'imyiyerekano abantu 6 barishwe muri zone cy'ibitoke mu buraruko bwa Bujumbura, muri bo harimo umwana w'imyaka 15. Itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu abasirikare 12 baguye ku radio na televiziyo z'igihugu igihe hari habaye gushaka guhirika ubutegetsi. Muri uko kwezi nyene itariki 22 abantu 8 bagizwa hanini n'abakenyezi badandaza ivyamwa iruhande yahoze soko nkuru ya Bujumbura baguye mu gitero c'amagrenade abagera ku 50 barakomereka. Itariki imwe y'ukwezi kw'indwi kwibara bajye 8 muri karitsiye ya Mutakura mu buraruko bwa Bujumbura abantu 7 barishwe harimo umugabo, abahungu be 2 b'amahasa n'umupolisi umwe. Igenekezo rya 11 ukwezi kw'9 abantu 7 baguye kwibara bararya Bujumbura Rumonge mu gitero cari kigamije umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare General Prime Niyongabo. Mu ntango z'ukwezi kw'10 itariki 3 abantu 5 baguye mu cibitoke baraswa bariko batahi wabo. Kwigenekezo rya 13 naho muri uku kwezi kw'10 abantu 10 harimo umuryango w'umunyesha makuru Christophe Nkezabahizi yafata amasanamu kuri televiziyo igihugu biciwe muri kazi ya 3 mu Ngagara. Imiryango yabuze isaba ubutungane kuzorokwerekana bisha babo.
Umuntu abuze umuntu umuntu atagwaye ni ikomeye kiba kinini cyane, umubare ukomeye udasanzwe. Twize yuko leta izogira icyikoze
ico gihe ibara ryagwa mu muryango byaratukoze ko cyane. Habuze umwana, n'umwana yari umunyeshuri kandi yarateye imbere. Hanyuma icyo twasaba ni uko ubutungane bwokora bino i Burundi na mpuzamakungu. Abajejwe agatika kazi na muntu nabo nyene bakagira icyo bafashije ku bantu bose bashobora kuba baravuze abantu muri bibita umugumuko kandi bariko baharanira iteka ry'igihugu.
Ariko hari nabandi basa nabarengewe.
Ukuntu yapfuye byambabaje cyane kwa ntacyo yazize. N'ubu ndiko nsaba Burundi ibintu ko byo hagarara kubera abantu bamaze gupfanya benshi cyane. Ntacyo tubona twese ko turazira. Jewe utungane ntacyo mbona no busaba kubera byashitse byarashitse. Ashobora kuzuka mwene ko ntashobora kubasanga bamugarukane. Oya. Oya ntacyizera vraiment ndabufitiye. Nanagike.
Kuva mu kwezi kwa gatandatu niho hatangura kumvikana urwamo rw'amasasu n'amagrenade mu makaritsiye amwamwe bikaba kenshi mu ijoro hagaterwa ibirindiro by'abapolisi. Umushikiriza amanza kizigenza wa Repubulika Valentin Bagorikunda ku igenekerezo rya 14 ukwezi kw'9 yavuze ko ubutungane buza abagira ivyo bitero.
Ubu bwicanyi bica umuntu umwe. Ibi bintu byo gutera amagrenade hirya no hino haba hafi y'ahantu abantu bategera amamodoka haba he, turafise ivyemezo yuko ari ibintu byateguwe na bamwe bari bateguye ihirika ry'ubutegetsi.
Ubu umushikiranganji w'umutekano arenga iyo mebunyoni arahumuriza
muri karitsiye ya Musaga abene igihugu baho bari kubisagashe nabaza baje kunona baza bacingetire bavuye ahandi ukumva ngo bategere nadaha gake kabaho no mu zindi karitsiye za Nyakabiga bice bitari bike ibyangagara barifashe kandi barakoze muzajabe inkuko nyene.
Naho umushikiranganje bunyona tanga umwizero amashirahamwe yigenga yabona kumuti urama w'ikibazo cy'umutekano uzova mu biganire. Angel niko yagize atwara ishirahamwe rigiteka anatubwira abo yiyumvira boganira na leta.
Niba abantu bari mu mugambo uri ku butegetsi bari inyuma y'igihugu bita ba frondere ubwira kabiri nawo bari mu migambwe itari kumwe n'ubutegetsi beshi muri bo bari inyuma y'igihugu n'abatwara amashirahamwe bari inyuma y'igihugu nabo bashoboterera leta niyemere yicaye nabo bantu turanyotewe amahoro turanyotewe umutekano n'unyotewe jewe cyane nuguhera hejuru ku mukuru w'igihugu. Mukuru w'igihugu turiko turaraba ibikorwa yahora akora imbere, yakunda gukina umupira ngaho kuri tampete, ubu ntawe ukimubona. Bivuga rero afite ubwoba, nta wundi yobura no gushika hasi. Amahoro twese turayakeneye, nibemere rero barose amahoro abene igihugu.
Ayo mahoro na leta ivuga ko yakeneye, ariko president Nkurunziza yatomoye ibintu aho yatanguza ibikorwa z'umugwi w'igihugu jerwe gutunganya ibiganiro hagati y'abarundi.
Hariho abandi barundi bari mu mahanga bagiyeyo atawubirukanye bahunze ukurikirana no gutungane kubera ivyaha bagirizwa n'abandi byaragaragara yuko bagize uruhara mu kurondera gutembagaza ubutegetsi bwishiriweho n'abene gihugu n'abavugwa mu byegeranyo byishira mpuzamakungu ONU bagirizwa ko bari mu batera uruhagarara muri kano karere. Leta y'u Burundi yashaka gusubira kwibutsa yuko ivyo biganiro naho atanumwe bikumira bitazoza bihagarika igikorwa cy'ubutungane.
Kuva hatanguye imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya president Nkurunziza, leta yise imigumuko amatohoza y'ubutungane yerekana ko igihugu cahombeye miliyaridi zirenga 51 z'amafaranga y'amarundi. Abantu barenga 700 barafungwa, abarenga 500 bafatiwe muri iyo myerekano, abarenga 200 nabo bafatirwa mu ntara ya Cibitoke mu kwezi kw'indwi aho haba igitero mu makomine ya Bukinanyana na Kabarore ku magenekerezo ya 10 na 11. Ibitigiri by'abafunzwe leta isa n'ibihuriza ko n'amashyirahamwe yigenga yo mu Burundi na mpuzamakungu avuga ko abantu baba 108 bari mu mabohero no mu busho. Ibitigiri by'abahungiye mu bihugu bibanye nk'u Rwanda, Tanzania na Congo byababa 200,000. Ibi byemezwa n'ishyirahamwe gita impunzi ku isi HCR n'igisata cya International Crisis Group muri Afrika yo hagati. Eroje Burikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.